Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kabiri igenekerezo rya mbere z'ukwezi kw'indwi n'umwaka 2025 n'ucyo namwe bagenzi mwashime kwikira radio Nzamba gato yakawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ibijyasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingi nkuru zikurikira kuno wakabiri igenekerezo rya mbere z'ukwezi kw'indwi abarundi bahimbaje imyaka 63 bashitse ku ntahe yo kwikukira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu ijambo yashikirije abarundi ahamagarira abarundi kwijukira bikorwa bikurikije umugambi w'igihugu kizoba giteye imbere mu mwaka 2060 Frederic Bamvunyumvira arongoye urunanize ko ararusha avuga ko abarundi batikukiye kuko badafise uburenganzira bwo gushikiriza ibyumviro byabo no kwitorera inzego bashaka makuru ajanye na politike yabitoje mu bifuza kurongora umutumba wa Gatete muri komine Rumonge bariko baragirwa ko iterabwoba na bamwe mu bategetsi bo mu ntara babasaba gukura ibyangombwa byo kwitoreza ko mu mugwi ujejwe amatora muri komine Rumonge basaba umugwi Seni ku rwego rw'intara kubakurikiranira hafi icyo kibazo nayo mu ntara ya Muyinga bamwe mu banyagihugu baridogera kigo cy'igihugu kijejwe kubaka no gusanura amabarabara ARED aho amabarabara yubatswe ashashemo amabuye ngaho mu gisagara cha Muyinga amaze gusambuka atana amezi atandatu yaraheze yubatswe aya n'ayandi ni mu kanya cyangwa ikazi
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
ndasubire kubaramutsa uno munsi igenekerezo rya mbere ukwezi kw'indwi umwaka 2025 Burundi niho buhimbaza imyaka 63 bumaze buronse ntahe y'ukwikukira mu ijambo ryiwe ry'uwo munsi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yahamagariye abarundi bose kwijukira ibikorwa bakurikije umugambi w'igihugu kizoba giteye imbere mu mwaka 2060 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asigura ko mu gihe Uburundi buzoba bwashitse kuri iyo hangiro buzoba ari igihugu cigenga koko tumutega amatwi
umuntu kugira ngo ashobore kwibako arondera umwidegemvyo mu bijanye n'iterambere kugira ushikire umwidegemvyo w'ukuri ufundika umugambi ukamenya kutegerezwa kujya ivyo biriya kuya ukagira umwete mu bikorwa ukiteza imbere atabo banze kwa zambira ariko kandi ntube nyamwigenda ko ukugurukira abandi mugakorana kuko ngo kuboko kumwe kuri iyaga ariko ntikwimara ubugi ivyo nivyo dushimikira ko mu nzira turimwo izodushikana ku gihugu giteye imbere barundi bene wacu duhimbaje uyu munsi mukuru twaramaze gufata ingendo nshasha twaramaze twebwe nyene barundi kwigenera ingene ubutegetsi bw'igihugu cyacu bwo tunganywa n'ingene bukoreshwa ku neza y'abarundi bose ivyo navyo bishimikiye gukingira abenegihugu mu buzima bwabo ndetse bikaboneka ko atanumwe ari hejuru y'amategeko canke agendera ku bandi bishimikiye kandi mu kwishyira no kwizana k'umuntu wese ari mu gihugu mu bikorwa byo vya misi yose duhimbaje kandi uyu munsi mukuru abarundi dufise imbona kazoza iducira inzira izodushikana ku gihugu cifashe kandi giteye imbere iryo terambere rikaba ariryo rizotuma biboneka neza ko twikukiye iyo mbona kazoza yaratumye abarundi bose bajya ku kivi uyu munsi ukabushitse abatari bake bamaze gutoha none rero ko dushitse uyu munsi ni igihe cyo gusuzuma intambwe tugeze ko kugira ngo ahagoramye tuje inama yo kuhagorora aho byase naho dusuzume ingene twahinyanyura
umukuru w'igihugu Ndayishimiye yasabye abategetsi gutanga akarorero keza muri uwo mugambi w'iterambere yamije ko atazokwihanganira ibinebwe n'abanyonora amatungo ya leta n'ubunyene dukurikire Evariste Ndayishimiye
turazi ko hari ndongozi zizeye buzima bwazo mu byicaro naho iyo batarahashika bigira intungane nagira ndamenyeshe ko amatora yarayabaye ari ubutumwa bene gihugu banshikirije wa wundi ati n'uburi kumunwa burakoroka nagira ndamenyeshe ko kuva ubu tutazohiga imanga mu gusezerera no gushengeza indongozi yose izo dutetereza mu bunebwe kwigira sindabibazwa mu kudushyira mu ruhombo cyanye mu gusesagura no kunyonora itunga rusange sabye indongozi zose kuvavanura na ya mvugo ngo ndindiriye intumbero nimuje mwese ku kivi mufume muhomba mufise cyo mwerekana mwakoze nagira ndamenyeshe ko tutabuze icyo dukora ngo Burundi butunge kandi butunganirwe Burundi bufise isimera n'imvura abahinga nimuve hasi muje imbere abarimyi tugwize umwimbu turonke ibyo dufungura n'ibyo dushora nagomba nsabe zina Burundi wese kumva ko ategereza kurangwa n'ibikorwa umwe wese agira ikintu akoze kimuzanira amahera yo kwiteza imbere umwidegenje mu bijyanye n'ubutunzi ku Burundi wese nivyo bizotuma twerekana ko dufise umwidegenzo n'imbere y'amakungu
tukiri umakuru ajanye n'intahe y'ukwikukira Frederic Bamvwimvira rongo yurunani rw'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi Sefora Rusha avuga ko abarundi batabungabunze iyo ntahe y'ukwikukira kuko kuva ico gihe abarundi bagumye bahamana mu by'ubwoko Frederic Bamvwimvira abona ko abarundi intahe y'ukwikukira yabaciye umyanya y'intuke kuko ubu badafise ukwishira no kwizana mu kwitorera indongozi bashatse uyo munyepolitike abona kandi ko atawovuga ko abarundi bikukiye mu gihe bugarijwe n'ubukene inzara n'ibindi bibazo bikomeye badashobora gutorera umuti kurikira Frederic Bamvwimvira
uyu munsi umuntu aravye ibihari tukavuga ko twabungabunze iyo nayo kwikukira je no vuga nti oya kubera iki kubera ko abarundi kuva ico gihe bagumye bahamana mu bwoko baramarana ku buryo icyo cari kintu cyo cuko iyo nta bitabungabunzwe koko ikintu cya kabiri umuntu yovuga nuko wa mugani w'ikirundi bavuga ngo ngo utigaba ntigaburira nanje nti utigaburira ntiyigaba nuko vuga uyu munsi umurundi arashobora kwigaburira akarya gahaga abana biwe bagafungura bakumva ko bahaze amakuru adushikira twumva ko atari byo ko ari imiryango mike yishobora kwifungurira ikarya gahaga ko imiryango myinshi uyu munsi ifite ibibazo na cyane cyane ko uyu munsi abana baba bararungitswe mu mashuri bakiga za kaminuza nta kazi baronka perezida gaca ashinyaguriza abo bantu ati ngo nibinebwe niyo bataronka kazi ariko bujya kuronka kazi si kintu coroha mu gihugu cy'u Burundi kobera ko hari abagenda bakubaza bati we burazi kuririmba ururimbo ruhayagize umugambwe ntabizi ntibarabikina namo bikina atavyuzi ntavyuzi bacagira ati ati nakagaruka ngo kagaruka gukora iki ni mvuga utujambo twerekana yuko a umugambwe maze gufata ko amaze gufata igihugu utari wo muri uwo mugambwe nta kazozo ufise none ayo macakubira abandanya afatiye no ku migambwe umva ari ntayo kwikukira koko intayo kwikukira irarangwa nuko hahiganwe ibyiyumviro maze ibyiyumviro bikinze ibindi bigatwara uyu munsi hari ibyiyumviro mugize iminsi mwumva bihiganwa hari igihugu mushobora kumva atanarimwe abarundi bashobora guhura ngo bavugane ibibazo bibahanze ku mugaragaro deba politiki kugyanga abantu baganire bahanahane mbega icyo gihugu co bacikukiye usanga abantu batagira imiti abantu batagira ibitoro byo kwiyunguruza abantu batagira ibyangombwa usanga mu gisagara cha Bujumbura abantu bashobora kumara indwi zibiri batagira amazi yo kunywa bagenda kuvoma mu nzuzi amatara agenda kumacikagurika cikagurika acayica n'ibyuho n'utwuma twabo turi mu mazu kandi tuba twabagoye no kuronka none ibyo byose bavuga ngo nokwikukira wo kwikukira gute ifaranga ry'u Burundi ryarataye agaciro ku buryo buteye isoni munakibaza ati ngo turiko turikukira umukuru atwara avuga ati Burundi bumeze neza imbere ni heza byose ni byiza ariko woba uvuga ngo barikukiye ukagira amatora nkarya aho bazana abantu bahata abantu gutora gutoregwa utabigira uko gakubitwa ibwo byo ubwo ubwo kwikuko kwikukira se wumva kuhagaze hehe aho ico bita ukwishira n'ukwizana rego uburenganzira bwa muntu ni ikintu gihambaye cyane wowe udashobora kuba ufise uburenganzira bwo kubaho uburenganzira bwo gutora imigambi ushaka uburenganzira bwo gutora abakutegeka abazokurongora ushaka uburenganzira bwo kugira imigambi yawe ikagira kazoza ico gihugu co vuga wovuga gute ngo kirikukiye ngo carikukiye hari bibazo byinshi uyu munsi atamuntu bavuga ngo byukuri tworirimba ngo kwikukira umuzungu yaragiye ariko umuzungu yirabura arakinyagije gusumba na wa muzungu kuko uyu munsi akazuza ku Murundi byukuri ntikaboneka
nayo ishira hamwe Paxeme rihamagarira Barundi guhindura ingendo ngo bashike ku iterambere rirama libona ko uyu munsi Abarundi bibuka ntahe y'ukwikukira ushitse mu gihe Abarundi bugarijwe n'ibibazo by'ubutunzi n'ubukene batari bwigere babamwo kuva igihugu cikukiye Faustin Ndikumana arongwishira hamwe Paxeme avuga kandi ko Abarundi bataravye neza ingeso y'amacakubiri ishobora gushinga imizi mu gihugu umuyobozi w'ishyirahamwe Paxeme asaba Abarundi kutama bitwaza abakoloni ahubwo bakwiye bonyine guhangana n'ibibazo igihugu gifise mu kubitorera inyishu tumukurikire
turi mu ngwane z'ubutunzi ibiciro ku buri bya nkenerwa gushikaho naho tumara imyaka ibiri ibibazo byo kuronka ikitoro bikutugoye ndetse n'ibindi bya nkenerwa kamengo ubutunzi buko burasubira inyuma ikintu rero itujo tumu Murundi wese akubita agatima mpembero icakabiri nuko tubona yuko umunsi ushitse ubona yuko tutarabye neza akageso k'amacakubiri gashobora gusubira kwinjira na Barundi uraze ibiko birashikirizwa na bamwe n'abandi aho tubona yuko ibibazo by'amahonya bwo kumengo biko birajamwe impari kandi twitwa yuko kuva abarundi bagira ibiganiro amengo basa n'ababitoreye inyishu Burundi umugabo tubona umenga abarundi bashara n'abagira basubire mu njyane hari ikindi nuko tubona dukujira kamwe 33 hari abarundi bene wacu bakiri ko barangarira hanze impunzi kandi bategeza kuja kuba bari mu gihugu cyabo cy'amavukiro ugikira kabina wundi utumira kabina uko tubona yuko iyo nakitse hari abantu bagifise ingeso womengo bashaka kwigenza abari abakoloni bagiye mu kurenganya abandi mu kubanyaga mu kubafata nayo bahari ibihano ibiteye isoni nko gukubita abarundi usanga bagipfungira abandi ubusa abarundi bizizwe n'ibintu byo gusahura amatungo y'igihugu ukamengo bajijwe amabanga ahubwo basumbuye ari abakoloni kibazo nka bwa butare tuvuga ngo abakoloni ngo baraduhishije n'ububonetse n'ugasanga Abarundi nyine bene wacu nibo babyiroshemwo bakabusahura basanga ubutunzi bw'igihugu burateye butera busubira inyuma kandi bunyonyezwa n'akagwi kamwe k'Abarundi bene wacu igira gatatu nuko tutobandaye aza turavuga yuko amabi yose dufise ubuhumye twagereka ku mukoroni imyaka 30 tumaze twikukiye irenga nitwoma tuvuga ngo bariya ibibazo ntitugwacu nicyo bisigura kwikukira ubu nivuga yuko ababiguteye ikurana kubivamwo uwo mengo ubwo bwigenge twacumiye mu bwigenge twabuze tutabukwiye twabuze tubukwiye umugano dovuho gasaye yabuturondere tubukuri ni twemange riri kubera kuko byinshi bikogwa na twebwe abarundi kigira kane nuko kandi tutoma tubanga ubukoroni ngo buzotubuza gutera imbere ibihugu byacye mu bukoroni ni byinshi so Burundi bwonye nico n'ikintu re cabaye atawigaruka ko mushingu garuke mu kuba ukikira gusamaza ngo ruko kikuvuki kuzibi kandi niba ni ibintu ngo byarabikiyemo kayo ni ibihugu biteye imbere tuva ta nka Singapore dukunda kuvuga nayo nyene yaragiye mu bukoroni imyaka isumbi y'u Burundi kandi bisa n'ibyikukiriyemo ko cyo cyikukiye mu 1963 twitubwira mu 1962 ngo nona yuko mu iterambere ataho duhuri ubwa nyuma ari bagatanu ko abarundi bo kubita gatima mpembero ari n'indongozi zihari bakaraba yuko hamaheruka muri iki gihugu kuraba ingene twigenza ingene abarundi bakimeze n'ibibazo biri kubira cya womengo ibyo kwikukira byo gusubiza hamwe kugira dukomeze igihugu cacu bizohava biduca mu myanya y'intoki.
Inzamba
makuru ajanye na politike naho wabitoje mu bazorongora ku mutumba wa Gatete iri muri komine y'intara ya Rumonge bavuga ko bariko barategwa ubwoba n'indongozi zo muri ako karere. Amakuru ava muri abo bitoje avuga ko bariko bategekwa gukura ibibaranga mu biro bijejwe gutegura amatora muri iyo komine. Basaba bajejwe umugwiseni mu ntara kubakurikiranira ikibazo cabo kugira ayo matora azobe mu bwigenge no muco. N'inkuru ya Julienne Muzinga.
Abo bavuga ko bageramiwe n'abatanze ibaranga byose kugira ngo bahiganirwe ibibanza by'abahanuzi bo ku mutumba wa Gatete. Amakuru ava kuri uwo mutumba avuga ko abanyagihugu bo kuri uwo mutumba bipfuza kubona indongozi shasha kuko izahora zisa n'uko atacyo zabamariye. Amakuru ava mu miryango yabo batanze amadosiye avuga ko abo bitoje bariko bategekwa gukura amadosiye yabo mu biro bijeje gutunganya amatora muri komine Cecile Umonge. Abazi imbere mu gutera ubwoba abo bitoje bivuga ko ari urongoye zone Gatete hamwe n'urongoye umugambwe uri ku butegetsi kuva ku mutumba wa Gatete gushika ku rwego rw'iyo zone. Bamwe muri iyo miryango y'abatanze amadosiye yabo bemeza ko abo bajejwe intwaro n'abajejwe umugambwe bo bariko barakoreshwa n'umwe mu bavuka kuri uwo mutumba adashaka ko atogwa abo adatera igitsure. Uwo bikaba bivugwa ko yahora akorana n'abahora muri ayo mabanga nko mu kunyaga amatongo kuri uwo mutumba. Akaba yipfuza ko abantu bose bitoje bakugwa ku ntonde hagashirwa ko abiwe. Abo bitoje basaba ko bokubahirizwa mu bwigenge bwabo bakitoza kandi amatora y'abajenama bo ku mitumba kaba atagitsure batewe. Abanyagihugu bo kuri uwo mutumba bo basaba ko huboneka indongozi zitwarira bose kandi zizira umugayo.
Bamwe mu banyagihugu baba ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga baranegura uburyo ikigo cy'igihugu kijejwe kubaka no gusanura amabarabara arebe kiriko cubaka amabarabara ashashemo amabuye ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Ibibanza bimwe bimwe mu gice cy'amabarabara citwa ko cahejeje gukogwa akaba hamaze gusambuka atanu mwaka urahira. N'inkuru tubaza Pierre Gahungu.
Amabarabara ashashwemo amabuye ariko arubakwa n'ikigo cy'igihugu kijejo kubaka no gusanura amabarabara ARB ngo nta cizere kiriho ko azorama nkuko bishikirizwa n'abanyagihugu bamwe bamwe baba kuri uwo mugwa w'intara. Ibice bimwe bimwe by'amabarabara yahejeje gukogwa ngo biramaze kubomoka aho usanga amabuye ari hejuru atagifashe hasi. Ahongo ni nko ku mahwane y'amabarabara aca imbere y'ishirahamwe ryo kuziganya no kugurarana COPEC be n'umutundi tubarabara.
Urabona ko mu bice bitari bike hariho amabuye amaze gusambuka ko bari bayashashe ubukuri yananye hejuru ibyo byerekana ko ibikorwa bitakurikiranywe neza mbere n'umuntu afite kuba yakozwe n'abantu batamenyereye
abanyagihugu batera kamo abajejwe intwaro kutigira abasinda bibazwa bagakingira ayo mabarabara na cane cane kubuza imiduga minini minini guca muri ayo mabarabara.
Abajejwe intwaro nawe ntango harahise kukogwa kugira ngo
Abo banyagihugu basaba ikigo cy'igihugu ARB gusanura mu maguru masha ibice bimaze kononekara kugira ngo ayo mabarabara ntagende akagirire ariho ayaragikogwa kuri ayo makenga y'abanyagihugu. Uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe ntituraronka kuri telefone abaserukira ishirahamwe ARB muri iyo ntara co kimwe na baramatari b'intara ya Muyinga kugira batange umuco kubivugwa.
Urakoze Pierre Gahungu nino ngadije dusozera ano makuru nkabashimiye mwezi muri sonseze yombi ngashimira n'abagenzanje umwe wese ugite ciwe bafashije kwe baturukaniriza mugire aho muba mwubahwe mubanye n'umubyanyu na gahwa.